beat. Yeah, it's your boy Blue Way.
Akanyonyi kanje, akanyonyi ko witu, oizo witu, leba igwile. Akanyonyi kanje, akanyonyi ko witu, oizo witu, leba igwile. Namisho malunji we inkage nyonyozi no mulinkani we kenganzi yokwezi where are you baby where are you where are you no shangwa kahiwe where are you baby where are you where are you no shangwa kahiwe. Ni dota ninga ninga kokwe omomere momienji teka teka hariwe obanyejirenta ediniwe nkunzi yanje akanyonyi kanje akanyonyi ko witu oizo witu leba igwile. Akanyonyi kanje, akanyonyi ko witu, oizo witu, leba igwile. Blue ayi, blue ayi, blue ayi, ninjenda na nogu, tata na mama, auntie na uncle, sister blada, ninjenda na nogu. Mpachansi, baby wanje. Mpachansi, baby wanje. Mkutwalu witu, mpole chavazile. Bakulebe, bakusime. Akanyonyi kanje, akanyonyi ko witu, oizo witu, leba igwile. Akanyonyi kanje, akanyonyi ko witu, oizo witu, leba igwile. Love yanje, yonane yawe, ujitwale, kajihiwe.